Amasezerano asinywa hagati ya Leta y'Uburundi ni banki y'isi azofasha Uburundi gushyira mu ngiro umugambi wo guha ubushobozi urwaruka rwaciye mu mashuri ariko rutigeze rugira amahirwe yo kuronka akazi. Iruhande y'urwaruka uyu mugambi uzonateza imbere abakenyezi. Umushinganje ushyigikira cya Leta iserukiye mu gushyira umukono kuri aya masezerano yavuze ko ari ikintu gihambaye rwose ku gihugu. Domitien Ndihubwa yamenyesha ko mu myaka itanu uyu mugambi uzomara atankeka hazoboneka impinduka zidasanzwe habe n'akarusho mu kuronsa akazi cyane cyane urwaruka.
Murazi ikibazo kijyanye n'akazi ngaha mu Burundi ko ari ikibazo kidasanzwe. Hariho urwaruka rwinshi ruheza amashuri ugasanga baguma bayerera mu ibarabara ngo bariko bararondera akazi. Wabaza by'ukuri ugasanga niyo wubaha ako kazi ntibashobora kugakora neza kubera yuko ibyo bize bitaronse ishimikiro ngo bagende kugerageza barabe by'ukuri yuko ibyo bize mu majambo byo bize mu makaye mu bitabo bijanye n'ingene bashobora kubikora ku rubuga. Aya masezerano azotuma hari ivyigwa bijanye n'akazi ka misi yose mu mashirahamwe bazogenda bagakoreramwo bakigamwo eka mbere ndetse no mu mashuri akagira impinduka kugira ngo ivyigwa bitunganywe hisunzwe ingene umuntu azoja gukora akazi ahejeje amashuri.
Umuhinga mu bijanye n'ubutunzi Jean Prosper Niyoboke asanga hakiri vyinshi vyo kubanza gutunganya kubwiza imfashanyo zishike kuco zigenewe.
Kwangana amafaranga si menshi cyane kutuboneka treze miliyo tatuyashira hafi desa miliyari y'amarundi turaze ibikenewe mu gihugu cya imigambi y'abajeni canke abajeni bakeneye gushigikirwa canke n'iz'uburyo amafaranga aturutse mbega bazohera ku migambi babona ko ishobora gutanga amajirita mbe bazohera ku migambi yisunze ibisata ibihovye ngo amaproje bajeni akorera ku bisata bitandukanye byinshi byo mu gihugu guha agaciro nk'imyenda canke ibiki kumva ni bitandukanye bazagabangana gute hagati y'abajene bo mu bisagara n'abajene ba ku mitumba badakora ku bitigiri bingana gute y'ugwaruka abakobwa cyangwa abahungu badakora ku mikino na gute y'abindi n'abatiye ahanini n'ibyo boraba bagaca berekana na Leta nayo uruhara rwayo nayo badafite amafaranga yerekana ibitihanya kugira amashyirahamwe bajene ashobora ku mashyirahamwe y'amatanga
Eric Nsengimana na batwara ishyirahamwe ya Japuri hano iterambere ry'ugwaruka nyafurika yabwije ujya Amerika ibisata abona byihutirwa byoroshirwa mu imfashanyo.
Twifuza ko cyane cyane iyo migambi y'imyaka itanu iyoshimikirwako yoba ijyanye n'uburimyi n'ubworozi, ndetse muri ubwo burimyi n'ubworozi hakaba kugwiza ibyo barima no kubihingura kugira ngo dushobore kubushobora hanze turonke amadovize, niho igihugu gishobora gutera imbere ndetse no ugaruka rugatera imbere. Ikindi yashimikira cyane mu bijyanye n'ubuhinga guteza imbere igisata kijyanye n'itumatumanako ry'amakuru n'iby'amahoro n'umutekano, kuko ugwaruka rutigishijwe iby'amahoro n'umutekano n'ivyo vyose tuba twaproduje nta kuntu vyokunda. Hanyuma kandi bagashimikira cyane gushigikira abanyamyuga.
Ndiyo kubwira twari ubushikiranganje bujeje kwigega ca Leta kuri uyu wa mbere yakiriye kandi mu biriwe ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura abaserukira ibanki ya Zepe harimo umukuru wayo. Iyi banki ijejwe gutanga ifasha anyuze imigambi y'iterambere mu turere twa Afurika y'ubuseruko n'ubumanuko. Ibisata igiye gushyiramo amafaranga harimo iz'amagara y'abantu hamwe n'uburimyi.
Twayaze dushyira hamwe kandi icyo batwemereye ni uko bagiye gukorana n'abahinga bo ngaha mu Burundi na bakazana abahinga babo kugira ngo turabe imigambi irashe bashobora kudufashamo bakaduha uburyo kugira ngo dushobore kuyirangura. Ibisata twaciye hirya no hino twaciye ku bijyanye n'amagara y'abantu turagenda mu bijyanye n'uburimyi n'ubwo rozi turavuga ibijyanye n'ubutare guhingura ubutare. Rero twumvise yuko twayaze dushira hamwe nitwamara kujya mu ido nido y'ibyago turizeye neza yuko ibanki izoshobora kutubonza uburyo.
Amafaranga ibanki y'isi yemeye muri uyu mugambi w'imyaka itanu ni miliyoni 80 z'amadolari y'abanyamerika na Joseph Kazoba Burundi ayagera ku miliyoni 6 z'amadolari y'abanyamerika nyene. Aya mabanki yemeza imfashanyo mu gihe umwe bwa Buraya busanzwe ari bwo bwa mbere buronza amafaranga Leta y'u Burundi bwari bwarahagaritse kuyiha imfashanyo kuva mu ntango wa 2016 bugiziza guhungabanya agateka k'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ariko haheza amezi uwo muryango na Leta y'u Burundi biriko bigiranira ibiganiro kugira ngo ubumwe bwa Buraya busubire kuyiha imfashanyo. Mugabo naho amafaranga umwe bwa Buraya butayacisha muri Leta bukayaha amashirahamwe n'ibisata vya ONU vyitaye neza n'iterambere vy'abanyagihugu buracari ubwa mbere butanga amafaranga menshi mu Burundi, kuko hagati y'imbi 2015 n'imbi 2020 ibitigiri butanga vyerekana ko bwarungitse muri ico gihugu amamiliyoni 330 y'amafaranga y'abanyaburaya bita euro. Eloje uri kaneza ijuje ya Amerika.